Ego nivyo twarakiriye ijyamfashanyo y'umugwiza tsunga w'Ubushinwa nk'uko ibihugu byose byo muri Afrika byashobye kwakira ijyamfashanyo. Harimo rero ibikoresho bitari bike, hari byo gupima, hari byo kwikingira na cyane cyane gukingira abaganga. Ibyo rengere tubitanga dukurikije urutonde nivyo twari dufise, kuko twari dusanzwe dufite n'ibindi bikoresho byari kudufasha mu gukingikiza cha Ebola. Nivyo nyene dufite amavuriro yose mu rwego rw'ubuvuzi rero barafite ibikoresho, tukagira n'ububiko bukuru muri Kamebu bisanzwe biri mu mavuriro kandi bikoreshwa bikurikije urutonde, kuko hari amategeko yo kubikoresha nibaza yuko atangorane hari. Kandi turashimira cyane ibyo mubwiza tunga hamwe na Leta y'Ubushinwa no mu rajya amamashini atandatu twaberetse, twabwiye ko Leta ifite amamashini abiri manini manini mugabo ayandi twayahawe n'igihugu cy'Ubushinwa.
Kuri icyo cy'ibikoresho nyine bishitse hakaboneka nk'umuntu atazizikaye, hariho ibikoresho bikwiye byomufasha bifasha gutuma abantu bahema neza mu gihe baba hari uwasinzikaye byo baringana gute?
Igitigiri nibaza ko ntagiho na kimwe gifite ibikoresho bikwiye, kandi turasenga Imana kugira ngo turazi neza yuko ijya ngwara ubushobozi bwa twebwe abantu nibuke. Twebwe twabiberetse turafite ibikoresho twateguye twarabiretse ibyumba biri ngaho, turindiriye ko hashobotse kuboneka urwaye dushobora kumufasha. Harimo rero ijya ngwara ingene ifata, ni ngwara ifata umuntu novuga ikimenyetso cya mbere ni uko agira ubushyuhe, hanyuma akameneka umutwe, ahagira ibicurane na cyane cyane bica mu mazuru. Mugabo iyo ashobora abasoda mu mubiri bakwiye kuko nabishyikirije, uwo nyine ashobora kwikiza atarinze gushika hajya barinda kumushyiramo ibyuma byo guhema. Mugabo iyo amaze umwanya agasanga afite abasoda mu mubiri bake aca byanka kwahema, cyo gituma tusha dutegura ahantu muri animasiyo. Kandi tuzobuza ko n'abandi bantu basanzwe bijya byo bazo hari kwa amavuriro, navuze ko ari gukora akazi tubangikanije. Ishobora kuja tufata ibyuma byose byari mu bitaro ahantu bafise muri bakorera abantu ngo tubikureyo, twebwe tugenda bukiye buke. Hari ibyuma byinshi rero twasabye kuko twaranse ifashanyo ya banki y'isi yose. Ivyo vyuma rero tuja tubishira hariya ku mpanda, mugabo u turafise hajya muri clinique ivyo bitaro vya clinique Prince Rwa Gasore n'ibitaro vy'igisirikare aho twateguye ku buryo, kandi hari n'abandi baganga babinonose bashobora gufasha
abantu begeranirijwe hamwe muri kirya kirimbiragaho. Abantu begeranirijwe hamwe muri kirya kiringo cy'iminsi 14 baravuga yuko batabayeho neza mu bijyanye n'uburyo mbega leta muri komutekano kuri bajya abantu.
Abantu ntibegeranye ikintu no guhindura imvugo, nta bantu begeranijwe hamwe n'abantu karantene no kuvuga iki kugira mu byumve neza, n'abantu atakimenyetso cy'ingwara kimwe tuba twababonye. Mugabo bavuye mu bihugu kijya kiza ujya mugira umaze kubikiza, ukuvuga aho igihugu kiba cyamaze kuba ati izi mpemu duhema ijya migeri rimwe, tubavuga tuti naho atakimenyetso tubonye ko rindirira hajya iminsi ivana, kuko mu kurwanya indwara nta namwe byanditse. Bavuga ati kugeza ku minsi 14 bashobora kumara iminsi 10 cyangwa 6 agashobora gusohoka akakurikiranirwa muhira. Hari ibigo byinshi bigira karantene muhira nshobora gire ngaruke leta rizo ronka yo kwiza abantu bose. Icyo gituma dusaba yuko guhindura ingendo, umuntu wavuze ati genda hajye urindira iminsi turabe ko atakimenyetso coza kubevuye mu gihugu tubona kimaze kuba ijya ngo imaze kubikiza, yumve ko ari ku neza yiwe ni neza y'umuryango. Bitabaye ibyo arashobora no kuja muhira, we nyine akumva ati jewe abantu mfise nkunda cyane n'umuryango wanje reka. Hariho birababaje iyo umuntu ubona agenda nyegera, kandi twebwe dushaka kumufasha no kumufashiriza umuryango wiwe. Rero bavyumve yuko si gihano kandi nabo nyine bateza gushyira mu buryo, kuko leta izoronka uburyo yoguma ifashisha abo bantu na cyane cyane ko bari mu ngendo. Hari basanga bagiye kudandaza bibaza ati umuntu none yashoboye kuronka itike y'indege yo urindira ahantu agashobora kwirihira muri hoteli. Ibyo byose ni ibintu tugenda tukurikirana mu kirere.